Iyi ni Radyo İzmir Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ni Deni Yongabo abaramutse bahikaze mu makuru y'aka kanya. Uhazo atwara Burundi Pierre Buyoya yashinguranywe iteka kuri wa kabiri Bamako ku mugwa mukuru w'igihugu cya Mali. Wanonoso ivy'amategeko mpuza makungu akaba yaranabaye umukenguzi amateka Emmanuel Nkengurutse yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari itunga ry'igihugu ryiye handi
igihe bazozira intwaro ikeneye gutunganiriza igakingira abarundi bose ndakeka yuko iyo ntwaro ari mu bintu vya mbere izokora n'umukuru w'igihugu yatwaye Burundi igihe kirekire.
Uwo ni umunyamategeko Emmanuel Nkengurutse avuga gushingurwa rya nyakwigendera Pierre Buyoya mu mahanga. Abanyagihugu baba muri Uvira baridogera leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba itabaronsa amabarabara meza. Amwamwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Muri Afurika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa yasubijeho ingingo zikomeye zo kurwanya ikiza cy'umugera wa corona. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Afurika y'Epfo imaze kurenza umubare wa miliyoni w'abantu banduye virusi ya corona. Imaze gupfusha abarenga 26,700. Yugarijwe kandi n'ubundi bwoko bushya bw'iyi virusi bwanduza cyane byihuse kurusha virusi isanzwe izwi. Kubera izo mpamvu, President Ramaphosa yaraye akoresheje inama yihutirwa ya guverinoma ye n'indi y'inteko yihariye y'igihugu ishinzwe kurwanya virusi ya corona. Nyuma y'izi nama ebyiri, umukuru w'igihugu cy'Afurika y'Epfo yavugiye ijambo nijoro kuri television abwira abaturage be ingamba zikomeye bibaye ngombwa ko asubizaho. Babujijwe kuva mu ngo zabo kuva saa tatu y'ijoro kugera saa 12 mu gitondo kereka abakora mu nzego z'ubuvuzi n'iz'umutekano. Amaguriro y'inzoga zisindisha harimo n'ubunywero arafunze. Ibirori n'imihango ihuza abantu benshi imbere mu mazu no hanze birabujijwe mu gihe cy'iminsi 14 guhera kuri uyu wa mbere saa sita y'ijoro kereka mu kiriyo, mu buriro, mu mazu ndangamurage cyangwa ndangamuco, mu mazu ya siporo na za kazino. President Ramaphosa yavuze ko kwambara agapfukamunwa n'amazuru ari itegeko ahahurira abantu benshi. Uzabirengaho ashobora gucibwa ihazabu cyangwa agafungwa. Afurika y'Epfo nicyo gihugu cya mbere kibasiwe cyane na virusi ya corona kurusha ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika.
Urakoze Thomas. Abahinga mu vyerekeye agateka ka muntu bishyirahamwe mpuzamakungu ONU baratewe impungenge bikomeye n'ikandamizwa ririko rikorwa ku batavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira demokarasi n'agateka ka muntu imbere y'amatora muri Uganda. Abahinga mu vyerekeye agateka ka muntu bishyirahamwe ONU bashikirije izo mpungenge n'umunsi wa kabiri, basavye abategetsi b'igihugu cya Uganda guhagarika gufata abantu, kubapfunga hamwe no gutoteza abanyepolitike batavuga rumwe na leta, abayoboye amashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki hamwe n'abaharanira agateka ka muntu. Abo bahinga bavuga ko bafise impungenge zikomeye cyane ku bwicanyi n'inguvu z'umurengera zikoreshwa n'abajeje umutekano hamwe n'ikandamizwa bikorwa kuri abo bantu. Ibinyamakuru byatangaje ko abamenyeshamakuru batatu bakomeretse ku munsi w'Imana inyuma yaho igipolisi kibasukiriyemwo imyuka ibabaza mu maso mu gice citwa Masaka. Umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Robert Kagulanyi azwi ku izina rya Bobby Wine yatangaje ko umwe mu bamukingira yapfuye nyuma yuko aseswe n'ikamyo y'igisirikare. Igisirikare cyarahakanye ko aricyo cyabikoze, kikaba ahubwo cyavuze ko yakorotse avuye mu modoka yari kigenda n'umuvuduko munini cyane. Abahinga bajejwe agateka ka muntu basavye abategetsi ba Uganda gufuta ibyaha byose byegetswe ku bantu bose bahagaritswe mu kiringo cyo kwiyamamariza amatora. Basavye kandi igihugu cya Uganda guhagarika bidatevye iterabwoba rikoregwa abaharanira agateka ka muntu, abamenyesha makuru, abayoboye imigambwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki, hamwe n'abo bose bagaragaje ibyiyumviro bitandukanye n'iby'abari ku butegetsi. Basavye abategetsi gufata ingingo zose zikenewe kugira amatora azobe mu mahoro no mu muco. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini wahoza atwara Burundi Pierre Buyoya yashinguranywe iteka kuri uyu wa kabiri Bamako ku mugwa mukuru w'igihugu ca Mali nta ntumwa ya leta y'u Burundi yari ihari igihugu ciwe ca chance kumuha ivyubahiro byo wahoze atwara igihugu igihugu ca Mali gica kisaba ko arico co mushingurana iteka umuryango wiwe uravyemera umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru adufite ibindi kuri inkuru
Ibirori byo guhambana iteka wahoza atwara Burundi Major Pierre Buyoya byateye iteka n'umukuru w'igihugu ca Mali banda n'abandi banyacubahiro batari bake muri leta ya Mali hamwe n'abaserukira umuryango w'ubumwe bwa Afrika Icyo bikoze mugenzi wacu akore igisata cy'Igifaransa cijwe rya Amerika avuga ko atamutegetse n'umwe yarungetswe na leta y'u Burundi yarahari u Burundi nico gihugu president Buyoya yatwaye imyaka 13 atembagaje ubutegetsi inshuro zibiri umwe mu bageze umuryango wa nyakwigendera Buyoya yabwijwe rya Amerika ko uwo muryango wari washatse ko uwo muhisi ahambanwe iteka mu gihugu ciwe yemeje ko u Burundi bwari bwemeye ko president Buyoya yoshingurwa mu gihugu ciwe yamara agahambwa umunyagihugu w'umurundi asanzwe ntahabwe ivyubahiro vyuwahoze atwara igihugu ibi vyemejwe n'umwe mu begereye igisata cyo kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi atashatse ko ijwi rya Amerika rimuvuga amazina yagize ati Buyoya yaheruka gucirwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose kubera uruhara yoba yaragize mu iganagurwa ry'umusubiriye perezida Ndadaye Melchior Buyoya kandi ari mu bansi b'igihugu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 urumva ko umuntu nk'uwo atacubahiro gikomeye giye gucomoha umujyango wa Pierre Buyoya wavuze ko utari kwemera ko uwo muhisi adahabwa ivyubahiro akwiriye byo wahoze atwara igihugu wemeje ko igihugu ca Mali arico cazavye ko Buyoya yoshinguranwa iteka muri ico gihugu yaramazemwo imyaka 8 akoreramwo ngendumwa idasanzwe y'umujyango w'ubumwe bwa Afrika umujyango wiwe umaze kuvyemera amakuru ijwi rya Amerika rifise avuga ko ico gihugu ca Mali caciye ciyemeza kuriha ibikenewe byose kugira ngo ikiziga canya kwigendera Pierre Buyoya gikugwe ipare mu Bufaransa aho yaguye muri uko kwezi kw'12 gushika ku birori vyo kumushingura iteka mu itongo ry'abapfuye rya Katolika ahitwa Kura ku mugwa mukuru Bamako uwaserukiye umuryango muri ivyo birori yashimiye abitavye kuri ubwo rubanza ico bikoze ntaco yigeza acisha mu kanwa cerekeye igihugu ciwe wanonose vy'amategeko mpuzamakungu akaba yaranabaye umukenguzi amateka Emmanuel Nkengurutse yabwijwe rya Amerika ko ari itunga ry'igihugu rigiye ahandi yamara kubisigarira vya perezida Buyoya bizoteba bigatahukanwa mu gihugu ciwe
igihe bazozira intwaro ikeneye gutunganiriza igakingira abarundi bose ndakeka yuko iyo ntwaro ari mu bintu vya mbere izokora n'umukuru w'igihugu yatwaye Burundi yaratwaye Burundi giye kirekire kandi aragikora ibintu byiza ibintu bijanye n'ubumwe ntwaro rusange ntwaro ya demokarasi arayigarukana indyane zabaye nyinshi cyane aregeranya abarundi arabereka inzira y'ingene abarundi bosubiza hamwe bakanywana bakumvikana kaba amahoro ahubwo nitunga rikomeye ku gihugu intatemwa yiwe yarekuye kwerekana ikintu gikomeye cy'amahoro n'ubumwe
kuri we kubona kuva Buyoya yitaba Imana gushika ubu leta y'u Burundi ataco iravuga kuri ubwo rupfu canke ngo ihoze umuryango wabuze bihishusho mbi igihugu
n'ibintu bimara amazi igihugu cy'u Burundi n'ibintu bitumara amazi atwese umurundi wese ahari turamaramara Naho yo bari umuntu asanzwe uretse ko yatwaye igihugu cy'u Burundi bagomba kudamirika isigaciwe hari ibihugu byinshi ababo bapfiriye hanze batuma ku biziga byabo bakabihamba bakabihambisha neza mu iteka ariko cyane cyane batwara abategeka igihugu n'umunsi niba bakwiye kumaramara byerekana ahubwo inzigo y'akazikira urwango bafitiye bamufitiye kandi bafitiye nabantu nkawe baba bapfanikiwe nawe cyangwa basanga ivyumviro nawe cyangwa basa nawe
Pierre Buyoya siwe mukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi aguye hanze y'igihugu ariko niwe wa mbere igihugu chance kwakira ngo kimuhambishe uwo yakomboye ku butegetsi Jean Baptiste Bagaza yaguye mu gihugu cy'u Bubiligi mu mwaka w'2016 ahambwa mu itongo giwe ikiriri i Bujumbura Michel Micombero yatwaye Burundi imbere ya Bagaza yaguye mu buhungiro mu gihugu cha Somalia mu mwaka w'igimikime 1983 ahambwa ku musozi avuka ko muri commune Rutovu intara ya Bururi ari naho Bagaza na Buyoya bavuka na yose Cyprien Ntajyamira yaguye mu ndege yakororewe mu Rwanda ari kumwe na mugenzi we Juvenal Habyarimana mu mwaka w'igimikime 1994 ahambwa ibujumbura wo ibisigari yavyiwe bikiri mu gihugu c'Ubusuwise n'umwami wa kane mwambutsa abangiricenge gitavye imana mu mwaka w'igimikime 1977 mu mwaka w'2017 igihugu ciwe cashatse gutahukana ibisigari yavyiwe yamara mwishwa wiwe Esther Kamatari araburana aratsindira ko bangiricenge ahambwa mu Busuwise abanyamari bemeye kugira intatemwa ya president Pierre Buyoya icibutso c'amahoro kuko yafashije ico gihugu kugarukana amahoro n'umutekano kuva mu mwaka w'2012 ni Bujumbura muri Katedrali Jina Mundi habereye imisa yo gusabira uwo yahoze atwara Burundi yitabwe n'abahoze arabanyacubahiro cyane cyane bakoranye na Perezida Buyoya nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu yamusubiriye mu mwaka w'2023 Domiciano Ndayizeye Yves Sayinguvu na Matias Sinamenye bahoze ari byegera by'umukuru w'igihugu ndetse banasangiye umugambwe iprona ico bikoze ntawaserukiye leta cyangwa umugambwe uri ku butegetsi n'umwe hari nkuko amakuru twaronse avyemeza Pierre Clave n'inkuru Kigali kubwijwe ry'America
urakoze Pierre Clave kuri uyu wa kabiri abanyagihugu baba muri Uvira mu ntara yakivuye mu manuko bakoze imyerekano y'igusaba leta ya Republika ya Demokrasi ya Kongo kubakorera amabarabara ibiraro mbere n'ukubaka impome ku nzuzi za Mulongwe na Kavimvira inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'America Vedaste Ngabo ari Uvira
abaturage bo muri Uvira babifashijwemo n'abagize societe civile yo muri uyu mugi uyu munsi bakoze imyigaragambyo yo kwirirwa mu rugo ntakazi gakozwe aho twagiye tunyura kuri kajya amabenge murongo no mugasenga amaduka yarafunzwe nta binyabiziga byari mu ibarabara kubera imyigaragambyo Andre Byadunia n'umuyobozi wa societe civile muri Uvira avuga ko bakoresheje imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba leta ya Kongo ko yabakoreshereza imihanda ibiraro ndetse no kubaka ibikuta by'imigezi ya Murongo na Kavimvira kuko iyo yuzuye itera imyuzuru yica abantu ndetse gasenya n'amazu
objectif ni
mbili intego ni zibiri nuko ibutsa leta ibarabara rya gatanu ryahombeje abaturage muri Kivu y'Epfo muri rusange urebye neza muri Ruwanga amaze kuva imodokari zirenga zirindwi muri zo zibiri nizo zimaze kuvamo ibiraro nabyo byo mu kibaya cya Rusizi byarasenyutse nta rujya n'uruza hagati ya Sange na Bukavu niyo mpamvu twahisemo kuguma muhira kugira ngo leta idukore rakakazi kubera iki kibazo kibarabara ndetse n'ibiraro bitari byiza bivugwa muri Uvira bamwe mu bagenzi bakoresha inzira ya Uvira Baraka na Uvira Bukavu bemeza yuko araho bagera bagasanga ibinyabiziga byaguye muri Tanganyika ibindi nabyo mu migezi ya Sange biturutse ku ibarabara n'ibiraro byangiritse
iri barabara rya Uvira Rusenda ryaramaze kononekara cyane no kuvuga ko amanzi yaraduze arafatana n'umusozi aho ibarabara henshi ryaca haramaze kuzimangana imodoka nini naho zihaca zemera kwibira mu mazi ushoferi ntabona ahaca n'ipine ni guhitishamo harimo n'amabuye manini manini kuko amazi yarakweze ivu ryose imodoka zigenda zurira ku mabuye abantu bemera nawo kuhaca bemera kuduga ku ruhome rw'umusozi kugira ntibibire mu mazi ego harimo dokari bimaze kunyibira kuko n'umwanya moto imodokari icometse gatoyi ica yibira mu mazi naho ni mu kiyaga imodoka ikihererayo kuhaca rero nk'ukwirohora ingene barabara rimeze yakeneye ko ryokorwa amazi ariko naho borikora ni mpaka bakirinde kuko amazi yaramaze gutwara barabara ryose afatana n'umusozi
Nyunzima Cantone nawo ni umugenzi ukoresha umuhanda wa Uvira Rusenda asobanura yuko ibibazo by'ibarabara byatumye ibiciro bari basanzwe bagenderaho ku mamoto byiyongera cyane
kandi twatangwe tugera ku 3,500 kuva mu Rusenda gushika i Uvira ariko biraduga bigera ku 5,000 biraduga baragushika ibarabara ryaracitse amazi ajamwo imodoka yose ijamwe ibarabara nda kurira ubwato va mu bwato kurira ku moto ubu bigeze ku 30 imoto 40 biravara n'ukuntu umwongo ugufise ufise utuntu ku ruhande ukabwaje ndafashe moto yenyene ni 30 bo kugaruka kandi 30 niko kike mugabo muri babiri no bakwa 25 mugabo ugufise mfashe moto ndumwe umuntu amategeka avuga ko umuntu agenda ku moto ari umwe uje utanga 30 nini niko bimeze umba kugenda kugaruka bitwa 40 60
ijwi rya Amerika ryavugishije ministre ushinzwe ibikorwa remezo mu ntara ya Kivu y'Epfo Emmanuel Ngezi la Fantasy atubwira yuko ari mu biro by'abandi twongeye kumuvugisha nyuma y'iminota 30 tumuvugishije atubwira yuko aza kutwihamagarira nyuma twongeye kugeregeza ntiyitaba telefone ye ngendanwa abagize societe civile muri aka karere bavuga yuko leta nidakora ibyo bayisabye bazasaba abaturage guhagarika kwishyura imisoro guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha Vedaste Ngabo kubwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
turagushimiye Vedaste. Mwavyumvise mu ntango y'aya makuru, Petero Buyoya yahoze ari prezida wa Burundi yashinguranywe iteka kuri uno munsi wa kabiri ibamako ku mugwa mukuru wa Mali. Burundi kugera ino saha ndaca buravuga ku rupfu uwo yahoze aburongoye. Umuvugizi wa leta ya Burundi Prosper Ntahorwamiye twarondeye ejo yatubwiye ko atacafise abivuga ko kubwa Domisiano Ndayizeye yigeze kuyobora Burundi akaba yarabaye n'icegera cy'umuhisi Buyoya. Kubona atacu Burundi buravuga biri nico bisiguye. Abigaruka ko mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nininahazwe yagiranye nawe hamwe n'abandi bari muri leta ya nyakwigendera Buyoya.
Nibyo ntacho barabivuga ariko umuntu ashobora kwibaza imvo naho abarundi bavuga tu ukwibwira niko kubesha ndibaza yuko ari ibintu bijanye n'izimanza abaheruka guca ni ibintu byashitse mu gihe kitaricyo nibaza yuko bisaba leta kwimvira no gushishoza no kujya inama kugira ngo bashobore gufata intumbero nyayo icakora jewe ndi mu bibaza yuko guhoza umuryango atakirimo nkaba mboneyeho na jewe akajyo guhoza umuryango wiwe wabuze umubyeyi w'umuryango rero cewe sinokuresha byarambabaje nibyo ubura kugira icyo bingize ku mutima wanje no kubyerekeye ukuntu narinda munsi.
Ego president Domitien Ndayizeye major Pierre Buyoya nyakwigendera mu gushyira mu ngiro amasezerano ya Arusha mwarabaye icegera ciwe mu kiringo c'amezi 18 mbere ko abashikiriza ubutegetsi ico gihe yabateguriye gute kuba president mwakoranye gute mu dusubira muri kahise mukatubwire
no ubuga ibintu byo babirebire cyane ariko icyo nababwira cyo nuko mba icegera cy'umukuru w'igihugu nawe akaba umukuru w'igihugu nawe kwemeza yuko ariwe yifuza ko no bicegera kiwe cyangwa jewe nifuza ko yo umukuru w'igihugu dukorana twari tuzimanye mu byerekeye kugwanya na mu byerekeye politike nuko mubizi umugambo sawanya Prodebu n'umugambo y'Iprona ubyerekeye makudeta n'ibyerekeye kugene dadaye yapfuye hari intumbero zimwe tutahuriza ko ariko tumaze kumvikana inyuma y'amasezerano y'Arusha byari byoroshe kugira ngo tuyashyire mu ngiro mu gihe twaba dufise icyo umuntu yo kwita la bonne foi. Ndibuka umunsi wa mbere twabonana hajya mu ngoro y'umukuru w'igihugu narinjiye ngenda mu biri we uraganira ndamubwira nti sero president urabona wewe waje bavuga yuko userukira abatutsi jewe naje bavuga yuko nserukira abahutu ariko urabona twese tugomba guserukira abarundi kuko nawe ubundi nitugenda hanze tuvuga gutyo ntacyo tuzokurayo. Ubwa kabiri kugira ngo ibintu bigende neza birakenewe yuko tuvugishanye ukuri ari wewe ntuzompende ari jewe sinzoguhende ni kuko numpenda nzobimenya kuko ndafise abakozi bobimenya bakabimbwira ndari na wewe nuko icyo gihe rero ntindibaza yuko intumbero baduhaye kugira ngo dushobore gushyira mu ngara y'amasezerano izobipfuye tuzaba dutanze akarorero kabi. Tumaze kubyumvikana rero sinobabesha twarahanye ijambo bikwiriye jewe rero novuga yuko mu kiringo c'imfata kibanza muri rusange ntabwo tugeze dushwana ahubwo naho tutumvikana twarabibika tukavuga ati tuzobisubire co ariho bamwe bamwe mumaze igihe numva bamuvuga ukunda ariko jewe kubyerekeye ubwo butegetsi sinobabesha je twakoranye neza.
Ni nyuma yo kubaha ubwo butegetsi mwarakomeje imigendranire uko yari imeze ga president Ancien.
Yego twarakomeje imigendranire kuko igihe yaramaze kuhava yaza kundaba tukaganira tugahanurana tukaraba ukuntu tubitunganya. N'ubu sinokubesha arinze yitaba Imana twaraterefonana tukaganira kandi twaganira neza ibibazo by'u Burundi twabigenza gute ibintu nk'ibyo ibibazo bimwe umuntu ashobora kugira inama uwundi n'ibindi usanga bikurengeye ariko nticatubuza ko tubiganira kugira ngo turare niba hari icyo twohanura ari aha ari hirya ariko urumva iyo uri hanze y'ubutegetsi uri hanze y'ubutegetsi ugomba kwisunga ingingo ubutegetsi bufata mu ntumbero izo arizo zose ziraba kadozi k'igihugu.
Bimwe mu byo Major Peter Buyoya yibukirwa ko harimwo ko ariwe yazanye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mu 1991 Liber Bararunyeretse yagiye arajejeshwa amabanga atandukanye ku ntwaro ya Buyoya arimwo ugutwara umugambwe Iprona uko umukuru w'inama nshingamateka ukuramutswa ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu co kimwe n'ubushikiranganje bw'intwaro ya hagati mu gihugu asanga ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi ari umushinge ukomeye Major Buyoya yasigiye ubutegetsi bwose buzoramutswa igihugu c'Uburundi.
Yari umuntu afise ukwihangana kudasanzwe mu kumviriza no kuzirikana umuntu wese akatega amatwi ivyiyumviro vyose ushikirije na cane cane ivyo mutoba mwashotse muburizako hanyuma impera n'imperuka agahitamwo ijambo ritsinze ibindi.
Hanyuma gamushinga ntahe Liber Bararunyeretse muri mu bavugwa ko bamufashije mu byo kumenyekanisha umugambi wiwe w'umwe bw'abarundi n'imbere yuko ari amasezerano ashigwaho canke sinzi kuno vyita amasezerano n'imbere yuko buriya bumwe bw'abarundi businywa ni igikico bacaratangiriye yuko ubumwe bw'abarundi no munsi bushika aho umuntu yovuga ati ntangira neza kibarizwa muri kiriya gihugu c'u Burundi.
Jewe niyumvira ko politike y'ubumwe yari yavuye kure kandi amacakubiri yari yarashinze imizi mu gihugu. Murazi ko kw'imyaka ingahe ibaye hama haduka uruhagarara rushingiye ku moko. Amacakubiri yari yaratse indaro mu mitima y'abarundi. Politike y'ubumwe rero yatangwe na Perezida Buyoya niyumvira ko yari ikeneye umwanya ukwiye wo gushinga imizi ukarandura y'amacakubiri. Kugira tubone amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, mumenye ko Perezida Buyoya yaciye mu macumu menshi. Yaciye mu macumu ubwa mbere yabo basangiye umugambwe batemera amasezerano, aca mu macumu atewe n'abamugwanya za politike batemera ko yobaje imbere ku neza y'igihugu.
Hambavu y'ayo macumu Liber Bararunyeretse avuze ko Major Pierre Buyoya yaciyemwo ku ntwaro yiwe hari kandi n'ibihano bitandukanye birimwo embargo Uburundi bwafatiwe igihe yari ku butegetsi na Jaster Gurukwigomba yajejeshejwe amabanga atandukanye arimo kumushikiranganje w'ikigega cya leta n'ubudandaji n'amahinguriro ingene ico gihe bavyifashemwo bakiri muri leta.
Bwa mbere yari umuntu yumviriza cyane, iyo hariho ikibazo yaragerageza kumviriza abantu bamuhanura mbere n'abandi batamwegereye ku mbure bavuga ibindi bintu atari byo wenyine yemera. Mugabo yagerageza kumviriza impande zose kugira ngo ashobore gushika ku ngingo afata. Yarumviriza cyane. Bwa kabiri yari umuntu akora amadosiye cyane, ubona yuko yarabifitiye kumwete. Ayo madosiye cyane cyane y'ubutunzi bw'igihugu yari amadosiye mashasha kuri we kuko yari umusodani, ibyo bintu by'ubutunzi ntabyo yarazi cyane. Mugabo yarumviriza abantu kandi ukabona yuko agerageza kubyiga kandi akabyumva.
Uko mumuvuga nk'uwo mwakoranye hari urundi ruhande rundi rufise ukundi rumubona, yaranabigarutse ko mu gitabo ciwe Mission Possible asa nk'uvuga ko atigeze atahugwa. Nka mwebwe mwamubaye hagufi mwakoranye uko yuko atatahuwe n'impande zitandukanye z'abarundi vyavuye kukiga Aster Girukwigomba.
Hari abantu benshi batatahuye bijya bintu byarusha na bijya bintu by'amasezerano y'ubumwe abo batavuga rumwe gusa. Urazi yuko ndo mu mugambwe y'Iprona hariho igice cy'umugambwe y'Iprona chance kwemera yuko basinya ajya amasezerano ye yarusha. Abandi nabo bari mu yindi migambwe na abo batavuga rumwe bobo urumva nibisanzwe yuko bagira bati uwo muntu ibyo ariko aragira ibyo bagira ati kumbure ibyo yashitse ko tituvyemeye cyane bijya byo kugabangana ubutegetsi. Bagira bati kumbure iyo baduha byinshi kurusha
mushinga nahe Aster Girukwigomba mwabaye muri leta ya nyakwigendera Pierre Buyoya mu gihe hariho na embargo yafatiwe igihugu c'u Burundi ico gihe mwabigendeje gute uruhara gwiwe gwabaye ugwahe kugira ngo n'ubwugu cadi cugaye muri embargo igihugu kitari kwibahari kibandanye gikora abakozi ba leta mubandanye muhembwa uruhara gwiwe gwabaye ugwahe mu kubandanya gutwara igihugu nka kiriya kiri muri embargo
isima cyangwa ibindi imiti ibintu byo gufasha abarimyi sangire n'ibindi byaraboneka buke buke naho byari bigoye kintu perezida Buyoya yashyira imbere cyane kwa kugira ati no kugira ufata za ingingo zikomeye kugira ngo abantu bashobore kuronka ibintu naho byo babikeye mugabo bishikire abantu bose byari bigoye mugabo twarabiciyemo kandi turabyigira ko ingene abantu bashobora kukuzibira nawe ugashobora gutegura iyo mitego kugira ngo ushobore kugururira Uburundi imihora yatuma dushora ikawe kaba twarayishora kandi abanyagihugu bararonka amahera naho byari bigoye
yego hanyuma ahanini bikaba byabaye ku ruhara rwiwe canke ko bari bamukikuje bari bagize leta bamuhanura bari muri leta yiwe
cyane cyane niwe burya umukuru w'igihugu niwe ahanini biva kuri we indombero nini nyamukuru atanga niyo mukurikiza mwebwe murashobora kumufasha murashobora kumuhanura murashobora gukoresha ubuhinga muba muzi kugira ngo ibintu bije mu buryo mugaba hanini intumbero niwe hari ibihugu yaja kuraba bikamufasha bikamuhanura bikabona intambwe ariko aragira mu bya politike yuko amasezerano ariko arayikurikiza kandi yuko ataguhiga imbanga kurimwo yuko wewe wenyine adashobora kubigira abandi bajya bariko baramugwanya batabigiyemo ushikaho gatera agatezura cyane mu kwezi kwa mbere 1999 ugaca usanga rero ibintu byake bitangura kujya buhoro buhoro mu buryo abantu bagatangura gufasha naho batakisha amafaranga kuri leta bakayakisha mu mawenje
iragi asize nk'umuntu mwakoranye mwagiye murakurikirana ibikorwa byiwe haba mukiri muri leta yiwe nk'umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro ndetse n'umushikiranganje w'ikigega cya leta canke no mu nyuma yaho iragi asize muri rusange n'irya
ica murazishinga kwari uko inyungu y'igihugu ije imbere ya byose ingene yemeye yuko agenda yatsinzwe mu matora hose urabona yuko icyo yarondera si inyungu ziwe kuko yaba yarondera inyungu ziwe yari kunana akavuga ati reka mbandanye reka ngiribi icyo rero niyumvira ko ari ikintu gikomeye ku Burundi kandi no muri Afurika ikintu kigira kabiri ni uko amasezerano yose yagize perezida Buyoya yapfunditse ijambo yararigenderako yararyemanga akarigenderako akarorero natanze nivyo rya by'amatora imbere y'abarundi yaravuze ati kizova mu matora nzocemera ndadaye niyatsinda nzomushikiriza ubutegetsi kandi mwarabonye yuko igihe bibaye ariko yagize ijambo afunditse niryo aryomako
bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Ushuti muduteza amatwi ahani ho dusozereje amakuru yacu kuri isaha ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana Ijwi rya Amerika shimire na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru uwashize hamwe aya majwi ni Fatu ari maskarara amakuru yarahagarikiwe na Edi Gwema aho kuri mikro mwari kumwe nanje Fidenio ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe.